Murumva radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ivugira i Washington DC umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera mu kanya saa 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya bose. Mweriwe neza se. Muri kumwe na Thomas Kamirinda ariko ndi kumwe na Fidele Niyongabo hano muri studio ya 5 mu kanya rabageza amakuru y'iryo no yino ku isi. Fidele wiriwe neza.
Wiriwe neza Thomas.
Nuko ingingo z'ingenziro z'amakuru mu biyaga bigari no ku isi. Mu Rwanda Victoire Ingabire arabeshyuza ibyanditswe ko yakoresheje inama yo gushakisha abayoboke bo kwinjiza mu mutwe w'iterabwoba.
Iteka navuze ko nshaka kubaka igihugu cyanjye kandi ni mahoro. Nta mutwe w'iterabwoba mbamo, mba hano mu Rwanda, ntabwo bari kungwa gituma ndimo gukora ibyo by'umutwe w'iterabwoba ngo bandekere aho ngaho bandeke ingenda.
Victoire Ingabire umuyobozi wa FDU Inkingi ni mukanya rero mu makuru yo mu biyaga bigari na tukiri mu Rwanda kandi ubushinjacyaha bwasabiye abahoze mu buyobozi bwa FDLR na Forge Fils Bazeye na Bega indi minsi 30 y'igifungo cy'agateganyo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu batatu baguye mu gitero ku kigo kivura Ebola. Intambara y'ubucuruzi hagati ya Amerika n'Ubushinwa, Ubushinwa nabwo bwatangaje ko bugiye gukuba inshuro 5 imisoro y'ibicuruzwa bimwe na bimwe biva muri Amerika. Mugume ku maradiyo yanyu ndetse mujye no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.com radio yacu vewa.com mukurikira aya makuru uko tuyabagezaho. Fidele Niyongabo rero umwanya nawe ku makuru y'iryo none kwize.
Urakoze Thomas Duhere ngaha muri Amerika aho igihugu cy'Ubushinwa cyatangaje no musi wa kane ko kizoshira amatagisi ku bidandazwa by'agaciro k'imiliyaridi 60 y'amadolari ibivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinwa bwafashe iyo ngingo mu ntumbero yo kwishyura inyuma ko perezida wa Amerika Donald Trump yongereje amatagisi ku bidandazwa by'agaciro k'imiliyaridi 200 y'amadolari bivuye mu gihugu cy'Ubushinwa. Afise kandi imigambi yo kongereza ayo matagisi ku bindi bidandazwa bivuye mu Bushinwa by'agaciro k'imiliyaridi 300 y'amadolari. Ubushikiranganji bujejwe ikigega bw'Ubushinwa bwamenyesheje ko amatagisi mashasha y'Ubushinwa ku bidandazwa bivuye muri Amerika azova ku bice 5% akaja ku bice 25% akazoja mu ngiro ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Amatagisi azoba yerekeye ubwoko bw'ibidandazwa vya muri Amerika 5,140 bishoregwa mu gihugu c'Ubushinwa. Abategetsi b'Ubushinwa bavuga ko bafashe ingingo yo kwishura kubera ukutagisha inama abandi kwa Amerika hamwe no kwiyugarana kw'ico gihugu mu vyerekeye ubudandaje. Bamenyesha ko Ubushinwa butazokwigera bucika intege kubera ukuremerwa n'ibihugu vyo hanze. Bavuga ko bafise ubushobozi bwo kwikingira no gukingira uburenganzira bwabo n'inyungu zabo. Amatagisi mashasha y'Ubushinwa atangajwe amasaha makeyi inyuma y'uko perezida wa Amerika Donald Trump mu butumwa ku rubuga Twitter asavye Ubushinwa kutishura ku ngingo yari yafashe ubwa mbere. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yashitse uno munsi ku wa mbere ku cicaro c'umuryango w'ibihugu vy'Iburaya ku mugwa mukuru w'igihugu c'Ububiligi Brussels. Niho ahagaze ubwa mbere mu rugendo arimwo mu karere k'Iburaya. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika Morgan Ortagus yatangaje uno munsi ku wa mbere ko Pompeo azobonana n'abategetsi b'ibihugu vy'Iburaya i Brussels kugira baganire ku ngingo n'amajambo vy'agasomborotso vy'igihugu ca Iran biherutse kwibonekeza. Ortagus yavuze ko Pompeo azobandanya gukorana n'ibihugu vy'Iburaya bicuditse na Amerika hamwe n'ibindi bihugu bikorana na Amerika kugira bibone ku mutekano wavyo n'inyungu zavyo mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi no mu makungu vyubahirijwe. Mu ntango umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yarafise imigambi kubonana uno munsi wa mbere n'abasebukira ba Amerika hamwe n'abayoboye amashirahamwe agira imirimo y'ubudandaje ku mugwa mukuru w'u Burusiya Moscow. Yamara iyo migambi yarahindutse ku munsi w'Imana, Mike Pompeo akaba aza guhagarara ubwa mbere mu gihugu c'Ububiligi. Pompeo azoja mu gisagara ca Sochi ejo ku munsi wa kabiri mu biganiro na perezida w'u Burusiya Vladimir Putin hamwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'u Burusiya Sergei Lavrov. urugendo rwa Mike Pompeo rubaye indwi nkeyi imbere y'inama y'ibihugu bigize umugwi G20 izobera mu gisagara cya Osaka mu gihugu cy'Ubuyapani. Perezida wa Amerika Donald Trump na Perezida wa Burusiya Vladimir Putin bazokwitaba iyo nama. Igihugu cya Arabia Saudite gitangaza ko ubwato bubiri bwacu butwara ibitoro bwononekaye bikomeye mu gikorwa cy'abagizi ba nabi mu masaha ya kare yo ku munsi w'Imana mu mazi yegereye Emira Arabini. Nta birengaho byatangajwe ku kugena ubwo bwato bubiri bwononekaye. Umushikiranganji ajejwe amasoko ntanganguvu wa Arabia Saudite yatangaje ko bumwe muri ubwo bwato bwari bugiye ku kivuko cya Ras Tanura muri icyo gihugu gutora ibitoro bwari gushira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabishije mu gitondo cy'uno munsi wa mbere ku bikorwa by'ubugizi bwa nabi ku bwato mu mazi yegere Emira Arabini. Igabishwa ribaye mu gihe icuka kibi gitera cyiyongera hagati ya Amerika n'igihugu cya Iran. Imbere yaho Emira Arabini yatangaje ko ubwato bune butwara ibidandazwa bwagizwe ko ibitero n'abagizi ba nabi ku munsi w'Imana hafi y'amazi yacu mu kigobe cya Oman. Yamara nta birenga icyo gihugu cyatangaje ku kugena ubwo bwato bwononekaye canke banyenebwo. Abategetsi b'icyo gihugu bavuga ko ubwo bwato bwava mu bihugu bitandukanye bamenyesha ko itohoza ririko riraba babifashijwemo n'amakungu. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC tuve mu makungu dukubitira mu karere ka Afrika. Abategetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko ikibanza abantu bavurirwa mu indwara ya Ebola mu buseruko bw'igihugu casubiye gutegwa. Umukuru w'igisagara cya Utembo Sylvain Kanyamanda yatangaje uno munsi wa mbere ko umwe mu bateye icyo kibanza kirahitwa Katwa yishwe mu ijoro ryashiriwe uno munsi wa mbere. Abantu babiri bariko bavugwa nabo nyene barapfuye nyuma yuko abaforoma bose bahunze icyo kibanza abarwaye Ebola bariko bavurirwamo. Umukuru w'igisagara cya Butembo yasavye ababa muri cyo gisagara gufasha abajejwe kugwanya ikiza cya Ebola. Ni ya mbere ikiza cya Ebola cibonekeje ubwa mbere mu kwezi k'umunani muri Kongo ciyadukiza mu karere karimo intambara. Ukwinuba ivyerekeye Ebola n'uruhagarara n'ubwicanyi mu karere ko mu buseruko bwa Kongo vyaragiramye twigoro two guhagarika iyo ndwara. Ishirahamwe ry'itamagara y'abantu ku isi OMS ryaragabishije muri antunga mu ndwi iheze ko Ebola ishobora gutandukira izindi ntara muri Congo niyo uruhagarara n'ubwicanyi byabandanye. Igisirikare cy'igihugu cya Nigeria gitangaza ko catabaye abafasoni n'abana 54 ari mu minwe y'umugwi w'intagondwa z'abayisilam Boko Haram. Itangazo ryasohowe uno munsi kuwa mbere n'umuvugizi w'igisirikare cya Leta Sagir Musa rimenyesha ko inteko za Leta zatabaye abo bafasoni n'abana mu gikorwa cya gisirikare cyabereye mu ntara ya Borno mu mpera z'indwi irangiye. Sagir Musa avuga ko abatabawe ari abafasoni 29 n'abana 25. Amenyesha ko abagwanyi b'umugwi Boko Haram bahunze imihana barimwo imbere kw'abasirikare ba Leta bahashika. Umugwi Boko Haram kenshi uranyuruza abafasoni n'abana watanguye umugumuko wawo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Muri iki gihe uwo mugwi ukaba watandukiye ibihugu bibanye vya Nigeria navyo ni Chad, Cameroon na Niger. Mu mwaka w'2014 abigeme 276 baranyurujwe na Boko Haram ku ishure ya Leta ibiga ko ahitwa Chibok. Naho muri Zimbabwe Leta y'ico gihugu yafashe ingingo no munsi kwa mbere yo gucuma yagankuba mu kiringo c'amasata ari make ku munsi mu gihugu. Ni mu gihe urugero ruri hasi rw'amazi ku rugomero rw'umuyaga nkuba n'ibikoresho bishaje biriko bigiramira kurushiriza ibibazo by'ubutunzi icyo gihugu gifise. Umuyaga nkuba uzocika hagati isaha 11 zo mu bucagucagu n'isaha 4 zo mu gitondo no hagati isaha 11 zo ku muhingamo n'isaha 4 zo mu ijoro. Icyo kiringo gishobora kuba kirekire kurushiriza hamwe umuyaga nkuba ugabanuka kurushiriza. Ivyo ni mu ntumbero yo gutuma ivyuma byose bitanga umuyaga nkuba mu gihugu bitayanza.
Federe niyo ngabura koze rero ubugumye hangaha mukanya uze kuduha inshamake nanone ya makuru tugiye gusoza. Hagataho nshuti zacu mbibutse ko iyi ngi yari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi rero ku rubuga rwa internet radio yacu veo.com na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari none. Mu Rwanda umuyobozi w'ishyaka FDU inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire Umuhoza arahakana inkuru yanditswe n'ibitangazamakuru bitandukanye byo kuri internet ivuga ko yaguwe gitumo ari mu nama yo gushakisha abayoboke no kubashishikariza kujya mu mutwe w'iterabwoba ugizwe n'ubwoko bumwe gusa. Yabibwiye mugenzi wacu Eugenia Mukankusi.
Iteka navuze ko nshaka kubaka igihugu cyanjye kandi mu mahoro. Nta mutwe w'iterabwoba mbamo, mba hano mu Rwanda, ntabwo bari kungwa gitumo ndimo gukora ibyo by'umutwe w'iterabwoba ngo bandekera aho ngaho bandeke ingende. Abantu baje kudutera akavuyo, aho nari ndimo nitangirira n'abantu, hari abantu basigiye nari muri gereza, ari abantu kandi benshi babaga barabayobotse FDI, abantu ndimo kugenda mpura nabo mbashimira ko bansuye n'abasaba ko twakomeza kureba uburyo twakubaka ishyaka. Ni abantu bake twe twibera ahantu turimo dutangira abantu bazatugwa gitumo batangira kuduteramo akavuyo, turanasohoka turabareka. Kubona rero abantu bo kwiza ibihuha ngo Ingabire ngo yanga Abatutsi, ayo magambo urwo rubwa bararunteye, ariko ndagira ngo mbwire ko bafite uwo mugambi wose wo kunyangisha Abanyarwanda. Ni hahandi barabibonye imyaka yose ishize, uwo mugambi wo kuvuga ngo Ingabire yanga Abatutsi barawuririmbye, barawuririmba, urugero baruririmba n'umunsi birababaje kuba kiwuririmba, ariko nyamara Abanyarwanda bashyira mu bushishozi, Abanyarwanda bakorana ibintu badakoranye amarangamutima, bazi ko ibyo bintu ari ibihuha, bazi ko ari kubeye. Njye nasabye umwavoka wanjye ko yandikira, ntabwo ari igihe gusa ndetse na Kigali Today akora inyandiko agasaba ibyo binyamakuru bikavuguruza izo nkuru zabo banditse. Niba batazivuguruza ubwo tuzajya mu rukiko, kuko birakabije ko abantu bakomeza gufata umuntu bakirirwa bamusebya bamusebya, gusebya ni icyaha gihanwa n'amategeko. Niba batabivuguruza ubwo tuzajya mu nkiko. Bagiye bafata ba bantu baduteye aho twari turi, batubuza umutekano, bimirirwa imbere na executive w'umurenge wa Kigina. Uwo executive ni nawe wafashe umwana tubana hano witwa Boniface waje gusimbura Nsere muherutse kwicwa, aramukubita amukubitisha abafata abo bantu baramujyana baramukubita ngo yamufotoye, kandi muri telefone ye bararebye nta n'ifoto ye yari irimo. Ibyo bintu by'urugomo no kubona abantu bakorera abantu urugomo, barangiza kuba batanguranwa kujya kuvuga ngo umuntu arabiba amacakubiri. Ubwo se ari twebwe twe twicire twiganirira, nshimira abantu basuye muri gereza n'abasaba ko bamfasha tugakomeza tukareba uburyo twakubaka ishyaka mu gihugu. Nose najya kwandikisha ishyaka rigizwe n'abateroriste, amategeko agenga amashyaka no mu Rwanda ndabizi, mu ishyaka ntagomba kuba mu bintu bya jene. Ibyo ni byose byo ndimo kugerageza kugira ngo tubyuzuze twubake ishyaka. Kubonera abantu bakomeje kuriza iby'amacakubiri, navuga ko bibabaje. Nyuma y'ibibazo byose mu gihugu cyacu cyanyuzemo, Abanyarwanda baretse tugatuza tukabana mu mahoro, kuko biri kose u Rwanda tuzarubanamo twese turi Abanyarwanda.
Uravuga rero ko Gitifu yaba yakubitishije uwo mwana w'umusore mwari kumwe murimo kuganira n'abandi?
Niwe rwese rwose uwo mwana, kuko n'abari aho baramutubwira tugatuye ngo ni executive, kuko icyakora abikoze ntahari, kuko njya kuba mpari nari kumubaza ko ukuntu w'umuyobozi ashobora koko gukora ibintu nk'ibyo. Ntekereza ko n'ibiriya by'amafoto bafashe bagakwirakwiza n'ibiki byose ni uburyo bwo kwikura mu isoni, ariko icyaha cyabaye, amakosa yabaye, ntabwo yasimbuza gusiga undi ibara. Uragerageza wenda ukanavuga uti twahemutse, wenda twahubutse, twakoze ibintu duhubutse, aho kugira ngo ujye gusiga undi muntu icyaha, aho kugira ngo ujye kubeshyera umuntu kugira ngo ukunde wirengere ku makosa wakoze, kuko birababaje.
Uravuga ko yakubiswe, uwo musore yakubiswe udahari, kandi mwari muri kumwe murimo musangira, wewe wari wamaze kugenda.
Ukuntu byagenze twari twacanye n'undi twisangira n'abo bantu. None abo bantu baje bwa mbere baraje ndabaza niko tutumwe kwiganira ibintu bisanzwe, niba mushaka namwe mwakwicara hariya kuko nta hantu muri Auberge barimo dukirivagana ko kunywa twisangira. Noneho rero bavuga ngo baje mu nama, turavuga ati niba ari inama muje mutwe, ntabwo turi mu nama, wenda inama yanyu irabera ahandi mwamwicaye hariya, barasohoka. Noneho bagaruka, urumva mbere bari baje ari batatu, bagaruka ari abantu bageze nko mu icumi. Noneho twebwe twe twisuganyije, ndavuga nti wenda mureke twebwe twegerane, wenda twafashe umwanya munini n'abandi bicare aho bashaka kugira ngo wenda dufate umwanya mutoya. Noneho baraza kugira ngo bicare wenda aho twasize, baraza n'undi bafite intebe batwisisikamo. Cyangwa nti ko rwose navuga ko twigeneye mu biganiro bisanzwe, noneho namwe mufite gahunda zanyu mwakora hariya. Weye ngura twipakure kandi twari kumwe. None ndareba umuntu twari kumwe n'ubwa mbere mubonye ari kumwe, ngunda mwipakure twari kumwe, ndavuga nti umuntu arashaka amahane gise ngunda rwose ibintu byarwasibira. Nase nisohokera hanyuma nabo twari kumwe barasohoka, noneho ndavugira nti reka tugende. Noneho uwo mwana tubana ndamwe tugenda gushyira fakture ye twari tumaze gukoresha hano. None umuntu yaragiye gusubira ajya kwishyura ibyo byatwa bigiye gukoresha, nibwo executive yarari executive ari mu modoka zatiri y'umweru, none umwana munyizeho abahita va mu modoka ngo urafotoye ndambaga turi rwose ntabwo ngufotoye ngo ndi umuyobozi nzana iyo telefone hano umwana amubwira ati rwose ntabwo nabafotoye ubu bagabo bari bazanye bo mwabonye kuri za YouTube zirimo zicicika nabanshinja ngo nabonanga abatutsi ubwo nibo bahise bamukurura tumuhamagaye nibwo bamuretse
nyuma yitangazwa se ry'iyo nkuru nibi byose biyikubiyemo nibirimo kugenda byandikwaho batanga ibitekerezo byabo aho imaze gusohokera hari impungenge mwamufite ku mutekano wanyu
nge nta mungenge mfite ngeregeza ko inteko z'umutekano no zagombye kurinda umutekano waba uri munyarwanda wese twese turi abanyarwanda niba ndi umutekano uri munyarwanda wese nabibonye hari abantu banditse ngo nibanda se ngo nibanyice ariko uwo mutima mubi abanyarwanda tuzawushira bigenze gute twese turi abanyarwanda nitwemere tubane mu gihugu cyacu ndongera gusaba abanyarwanda urwango turishyire hasi ntacyo rutumarira.
Madame Ingabire Victoire Muhoza yaganiraga na Eugenie Mukankusi. Hagati aho umushinjacyaha w'u Rwanda yasabye urukiko rw'ibanze rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali indi minsi 30 yo gufunga by'agateganyo La Forge Office Bazeye wari umuvugizi wa FDLR na Lieutenant Colonel Abega warushinzwe iperereza muri uyu mutwe. Abaregwa bo basabye urukiko kubarekura no kujyanwa mu kigo cya Mutobo cyakira abasirikari batahuka. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi yarahari ku rukiko yaduteguriye inkuru.
Aba bagabo bombi bagejejwe mu rukiko mu gihe cya saa mbiri n'igice bari bacecetse batavuga menshi byaje gusobanuka babwiye umucamanza ko bose barwaye ndetse Bazeye Fils La Forge wari umuvugizi wa FDLR umutwe urwanya Leta y'u Rwanda ukorera mu mashyamba ya Congo yaje kwereka umucamanza imitanywa. Aba bagabo bombi bagejejwe mu rukiko bambaye imyambaro y'iroze iranga abagororwa bo mu Rwanda. Ubushinjacyaha bwabasabiye gufungwa by'agateganyo indi minsi 30 mu gihe bugikora iperereza. Ubushinjacyaha bwavuze ko bukeneye indi minsi 30 kugira ngo bukomeze gushakisha ibimenyetso bashinja aba bagabo. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko Tsekanabo Jean Pierre na Nkaka Inyasi baregwa ibyaha bifite uburemere birimo ibyaha by'iterabwoba ku buryo hagitunganywa dosiye yabo kugira ngo bazaburanishwe mu mizi. Bityo ubushinjacyaha busaba urukiko ko bakomeza gufungwa indi minsi 30. Abaregwa bo baburanye basaba kurekurwa bakajyanwa mu kigo cy'i Mutobo cyakira bari abasirikare batahutse. Nkaka Inyasi bita La Forge Fils Bazeye yabwira urukiko ko ubushinjacyaha bwabonye igihe gihagije cyo gukora iperereza asaba ko bwihutisha ibisabwa bakaburana mu mizi. Tsekanabo Jean Pierre nawe yasabye ko iperereza ryakwihutishwa akabasha kuburana mu mizi. Yavuze ko nta bindi bimenyetso ubushinjacyaha bugikeneye kuri we kuko byose yabitanze. Abaregwa bose babwira urukiko ko basanga nta bindi bimenyetso ubushinjacyaha bukibakeneyeho kuko byinshi babyivugiye. Ubwo baburanaga mu kwezi gushize bari babwira urukiko ko batanze amakuru yose ndetse batanga nayo batabajijwe. Maitre Dukeshinema Beata uhagarariye Tsekanabo Jean Pierre yabwira urukiko ko igihe ubushinjacyaha bumaranye dosiye y'uwo yunganira gihagije kuko n'ibimenyetso ubushinjacyaha bufite bwabihawe na Tsekanabo Jean Pierre. Yakomeje asaba urukiko ko rwasuzuma rukareba ku busabe bw'ubushinjacyaha bufite ishingiro urukiko rukaba ari rwo rufata umwanzuro. Bazeye La Forge yari mu rukiko wenyine adafite umwunganizi we Maitre Nkuba Milton wagaragaye umwunganira bwa mbere uyu munsi ntiyari mu rukiko. Ariko ntibyabujije Bazeye La Forge kubwira umucamanza ko nabasanga nta bindi bimenyetso ubushinjacyaha bukibashakaho uretse ibyo babwihereye nawe agasaba kuburana mu mizi bikava mu nzira. Umucamanza yumvise impande zombi avuga ko icyemezo cy'urukiko kizasomwa kuri uyu wa kabiri tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatanu saa cyenda. Gusa ababuranyi bombi bahise bagaragaza ko batazaboneka kuko bose bavuze ko barwaye. Aba bagabo bombi bashinjwa kuba mu mutwe wa FDLR urwanya Leta y'u Rwanda, kugira uruhare mu bikorwa bya FDLR, kugambana no gushishikariza abandi gukora ibikorwa by'iterabwoba, kugirana umubano na Leta y'amahanga bigamije gushoza intambara, icengezamatwara ryo kwangisha Leta y'u Rwanda mu mahanga no kureba umutwe w'ingabo utemewe. Ubushinjacyaha buvuga ko ibi byaha babikoze nyuma ya 94 ubwo bahoze ari ingabo z'u Rwanda ku butegetsi bwa Perezida Habyarimana Juvenal zahungiraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, makuru tuyakomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho uyu munsi mu gitondo abarwanyi b'abamayimayi bagabye ibitero batwika imihana 10 y'abanyamurenge muri komine ya Minembwe ni mu ntara ya Kivu y'Epfo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Ifizi araduye inkuru.
Umuyobozi wa komine ya Minembwe Gadi Mukiza Nzabinesha tangaza yuko bagwanya ibombayimbayi bazindutse batera imiyana y'abanyamurenge ikikije komine ya Minembwe batwika amazu abagore n'abana bahungira intambara muri santere yo mu Madego abandi nabo berekeza inzira ya rusuku kuko igisirikare cya Congo FARDC cyane niyo kwimira ibyo bitero by'abamayimayi
dore nk'ubu rubandira hino hano hano areba bagarangiza indi myo cya hegamiye nka gitave indi myo cyari irahiye biziba bayitwitse mu kanya Karongi bayitwitse Rubemba bayitwitse Ibidegu igice cyayo bayitwitse Karingi Ruguririya batwitse
ibyo byose kuba bitwitse ari ahantu hegereye komini mwebwe nk'abayobozi n'iki muri gukora
ubungubu twebwe ko turagerageza urumva turasa n'abagoswe urategere ko ngubwiye biziba kubwiye hariya mu rubanda rubanda ari muri noro hariya ahaje za rugabano aho ni muri esteri ya za Karongi urumva ko twagerageza gutuma ariwa polisi n'abasirikare kugira ngo barebe bareho uko bohagarara imyanya itarasa bishobore gusha ariko turi ansekere twagoswe na MONUSCO turi kumwe nabo badufashe gucunga hamwe hamwe
iki gitero cyo bagwanya ibombayimayi bagabye kuri imyana y'abanyamurenge kije gikurikira igitero bagwanya bagumira bafatikanyije twigwaneho bagabye ku wa gatanu mu myana y'ababembe n'abanyindi yo mu gipupu Kakulwe Mutunda na Nyabindi ndetse n'uyu munsi hari indi myana y'abapfuye yo kuri gitave no mu rubanda abanyamurenge batwitse gusa umuyobozi wa komine ya Minembwe asanga ari ikintu cyishye inyuma y'ibi bitero abagwanya ibombayimayi bari gukorera mu myana y'abanyamurenge mu sekiteri ya Tanganyika iyitombwe ndetse na Rurenge nubwo bitwaza urupfu rwa chef Kawazanya Kwana waguye muri sekiteri ya Tanganyika yishwe n'abagwanyi ba Gumino
ngo umugambi wari uhari waro warateguwe gusa ntitwomenya bawuteguye abaribo ariko si bamayi ishobibamaye ndi botegura ikintu gisa nk'uku nguku nta bushobozi bwo kugira bwo gukora ikintu nk'iki basi iyo biva nibwo tutaramenya kuvuga ngo igihugu mu minsi ine ngo bagisambuye ino ho plateau yose ni ibintu tukiri ko dushakisha kumenya neza abantu bakoresheje ababamayimayi ibintu kandi baranabashigikira
aba baturage b'abakongomani bamaze icyumweru mu ntambara zamo ziri hagati y'abanyamurenge n'abagwanyi b'abamayimayi b'abanyindi bafatikanyije n'abapfurero ndetse n'ababembe bavuga yuko ubugarijwe n'ibibazo by'inzara no kutagira abakinga umusaya kuko amazu bari basanzwe batuyemo yatwitswe n'imirimo bari basanzwe bavandamo imyaka yo gufungura iri kure naho bari guhungira
ifite inzara nyinshi nyinshi mudutabare mutubera batabaze muduhe dukoreramo muduhereze n'iso tujya mudereze ibintu zose turi gucyo ntawahunganya gahuzu ubundi abana baratabanyitse abananda baratabanyitse abagore baratabanyitse twaratandukanye twese ntitubana ntituri kumwe urumva dufite agahinda kenshi ni igitangaza naho turi ko turaba twibuka twahungira aha aho dushise tukahava aho dushise tukahava twaguye ku musozi twaguye inyumba
umuyobozi wa sosiyete sivile muri aka karere kamaze icyumweru cyose kari kuberamo izi ntambara z'amoko Rugira Nyagatotora tangaza yuko izi ntambara zatumye ibihumbi by'abaturage bahungira mu mashyamba ku misozi abandi berekeza muri santere yo mu Madego igisirikare cya leta ya Congo kirebe umuyobozi mukuru w'intara kivu y'amajyepfo guverineri Ngwabije Tewo yakoranye inama n'abadepite hamwe n'abaminisitiri bavuka muri zone ya Fizi na Uvira bemezanye yuko bagiye gushakira aba baturage bahuye n'izi ntambara ubufasha mwamenya yuko izi ntambara zongiye kuvuka mugiye kumugoroba kuri kino cy'umweru abasirikare ba FARDC bakorera muri regime y'3333 bageze mu karere ka Kamombo kugoboka abaturage nyuma yaho imihana yabo ikomeye yakabara Kamombo Mikarati Ngoma Mutenja Gitasha Kanogo Gipupu Sanganya Tuwetuwe Gwita Nkuku itwikiwe muri izo mvururu zamo Vedatse Ngabo kubwijwe rya Amerika Fizi yo mu ntara kivu y'amajyepfo
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bandikiye umuhuza mukuru mu matati y'u Burundi Perezida Museveni wa Uganda bamusaba gutumiza ibiganiro byihutirwa hagati y'abarundi umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda yasomye iyi baruwa aratubwira ku buryo burambuye ibiyikubiyemo
Abatavuga rumwe na leta y'u Burundi barungitse ubwo rwandiko n'abaserukira abakiri mu gihugu habe n'abahunze abo bahora mu mwiherero udasanzwe wamaze iminsi itatu ikambara mu Buganda mu ntango z'uko kwezi kwa gatanu mu rwandiko rwabo abo banyepolitike bavuga ko utwigoro two guhuza abegwa n'amatati mu Burundi dusa no twahagaze inyuma y'igice cya gatanu cy'ibiganiro cabaye mu mpera z'umwaka uheze yarusha muri Tanzania bati nabo biruko ubutegetsi bw'u Burundi bwobwo bwahagaritse kubananya butegura amatora kandi ari kimwe mu byari kubanza kumvikanwa ko badoma urutoki nko ku nzego zashezweho batagishijwe inama nk'umugwi w'igihugu seni ujejwe gutegura ayo matora. Batinya kubahwa yubarika Gutamu Seveni utwara Buganda ko wari wemeye kwigora ugafashanya na bagenzi bawe gutorera inyishu amatati yacu kubera iki watanye n'ikigazuzo. Abo banyepolitike bibutsa Perezida Museveni ku inama igira 20 y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko EAC ari nabo bari bamwizeye bakamutuma guhuza Barundi. Yari yakiriye raporo y'umufasha w'umuhuza Benjamin Mukapa. Mutama Mukapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania yarebwiye abo bakuru b'ibihugu ko wewe arangije akazi kiwe yamara ko bibabaje kubona sozereye icyo gikorwa atanyishu ibonetse. Wewe yagirije abagenzi we ko batamufashije bikwiye muri ico gikorwa avuga ko kitari coroshe. Tasiano Sibomana umwe mu banyepolitike bari Kampala avuye Bujumbura yaragarutse kuri ivyo biri muri ubwo rwandiko mu kiganiro yahaje Ijwi rya Amerika kundwi heze.
Twebwe tuzari bikenewe yuko tubaza abo bemeye kubandanya biga ingene botorera inyishu igihugu c'u Burundi mu ngorane igihugu c'u Burundi kirimwo kuva mu 2015 byari bikenewe koko tubabaza icyo bari ko barakora ubu mu gihe na cyane cyane tubona ibyo kubandanya amatora ataneguro yumvikanywe ko tubona ireta n'ababacuditse ariyo ntumbero bafashe.
Abo banyepolitike babwiye ubutwara umuryango w'ubumwe bwa Afrika ariwe Abdel Fattah al-Sisi atwara igihugu cya Misiri hamwe n'abakuru b'ibihugu bya Yase bose ko ubu igikorwa kiri mu menwe yabo kandi ko babwirizwa kugitorera umuti imbere y'uko amatora y'umwaka w'2020 agera. Inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko Yase yeruka kuba yasubiye kwizera Perezida Museveni ngo abari wabandanya ari umuhuza mukuru mu matati ya politike yadutse mu Burundi mwaka w'2015 yarahawe n'abandi bunganizi babiri aribo Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya na Perezida John Pombe Magufuli wa Tanzania. Abo banyepolitike bati abarundi babiteze ko byinshi ko mu maguru masha mubandanya kandi mugasozera ivyo biganiro bikunze imbere y'ayo matora. Bemeza ko nubu bakibafitiye icizere ko bifuza amatora atunganijwe neza ariko ko abwirizwa gutegurwa neza akarere n'ubumwe bwa Afrika babigizemo uruhara kuko ari amatora yo gukura igihugu mu kaga.
Twarasubiye kwemeza yuko inzira y'amatora ariyo yonyine irashe dufatiye ibisabwa na n'inzira ya demokrasi kugira umuntu ashikire ubutegetsi. Icya kabiri twemeza ni uko aya magume Burundi burimo kubera amatora mabi yo mu 2015 inzira ya mbere izotuma igihugu gisubira ku murongo mu buryo bwose byaba mu bya demokrasi haba mu by'ubutunzi haba mu by'imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu haba muri icyo kibazo cy'abahunze bashobora guhunguka haba ibibazo by'umutekano eka n'ibindi byose byatumwe n'ayo magume amatora atunganijwe neza humvikanywe ko amategeko yagenga ama imigambwe yose ifite uburenganzira bwo kuyajamwo n'ibindi niyo nzira irashe gukura igihugu mu kaga kirimo.
Babwira karere n'amakungu ko batahabereye magabo ngo bafashe mu itunganywa ry'ayo matora ibintu bishobora kunyuka mu gihugu kurusha uko byabaye mu mwaka w'2015 mbere amagume agatandukira n'akarere kose. Yamara abo banyepolitike bizeye ko ibintu bitazoshikaho ahubwo ko vuba agiye gutunganywa ikindi gice cy'ibiganiro. Yaba leta y'u Burundi ibiro vy'umuhuza mukuru mu matati y'u Burundi akareka yase canke ubumwe bwa Afrika nta numwe aragira ico ashikirije kuri ubwo rwandiko. Yamara abarurungitse bemereye Ijwi rya Amerika ko rwabashikiriye bose. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ni kuri inkuru rero dushorejeho aya makuru ariko Fidel Niyongabo nguyu ari hano muri studio Fidel watwibutsa muri macya makuru yo hirya no hino batubwiye.
Twabwiye ko Ubushinwa bwatangaje uno musiko wa mbere ko buzokwishyura amatagisi buzoyashyira ku bidandazwa by'agaciro k'imyari 60 y'amadolari ibidandazwa bivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni nyuma yuko President Trump nawe afashe ingingo nk'izo ku bidandazwa bivuye mu Bushinwa. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yashitse uno munsi ku cicaro c'umuryango w'ibihugu vy'Uburaya ku mugwa mukuru w'igihugu c'Ubuligi Brussels. Ni hahagaze ubwa mbere mu rugendo ari mu karere k'Iburaya naho ku vyerekeye igihugu ca Emirati Arabi Uni Arabia Saudite itangaza ku bwato bwacu butwara ibitoro bwononeka bikomeye mu gikorwa cy'abagizi banabi.
Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda, maze rero tubashimire rwose ko mwaduteza amatwi, mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.